Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwakoze guhitamo ibiganiro byacu ndabaramukije ndabayikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatano afatiye kuri bino bikuru bikuru. Abantu barenga umuriyoni nibo bitezwe kwiyandikisha ngo bazonje mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 biyongera kuba biyandikishije mu 2025 nkuko umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni wabishikirije kuri uyu wa gatano kwazwe na ugwamiye arongo uwo mugwi yashikirije kandi ko iyandikwa rishobora kuduba mu kwezi kw'icumi muraja kuvyumva muri ano makuru. Ishure bita Ecole Internationale de Gitega ryaraye rihawe uruhusha rwo kubandanya ibikorwa vyaryo vy'umwaka w'2026 2027 inyuma yaho uhaheze iminsi iryo shure rihagaritse ibikorwa. Umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi avuga ko basanze iryo shure ryahora rikora ridakurikije amategeko. N'abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bo muri komine Mugere y'intara ya Bujumbura basaba ko kongerezwa amasaha bakora, babisaba bafatiye kukuntu umutekano ubo wifashe neza. Icyo bemeza nuko baheza akazi kandi abiyunguruza bakiri benshi cyane cyane abaja mu mitumba ya komine Mugere. Nayo bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara rija muri zone Bugarama riva ku ibarabara rikuru nimero 3 Bujumbura Rumonge muri komine Muhuta intara ya Bujumbura baranegura ko iryo barabara rimeze nabi ibituma ingendo zitagenda neza. Muri ano makuru kandi nkuko vyama bafitiye inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza iminsi yose ya gatano uno munsi tuvuga ibungabungwa ry'imfungurwa zatunze abarundi bo hambere dushimikira kukungene ibintu vyifashe mu gihe c'iterambere. Muri aya makuru kandi turabashikiriza inkuru zijanye n'intwari ibereye Radio Indundi Culture yabateguriye ifatikanije n'ishiramwe la Benevolentia. Ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugira muyashikirizwe na Kristaliza Rerimana fadikaneje mu buhinga bw'ivyuma na Matiyo abona Yesu tuyahere mu bijanye na politike. Abantu barenga umuriyoni nibo bitezwe kwiyandikisha ngo bazoje mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 biyongera kuba biyandikishije mu 2025 nkuko umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni wabishikirije kuri uyu wa gatano. Prosper na ugwamiye arongo uyu mugwi yashikirije kandi ko iyandikwa rishobora kuduba mu kwezi kw'icumi mu bibanza birenga 400,000 kurikira. Prosper na ugwamiye arongo uyu mugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni
uyu munsi kwari kubashikiriza ibibanza byatororokanijwe mu gihugu cyose bizobera mu yandikwa ry'abazokwitaba amatora mu 2027. Hanyuma kwari no guca tubabwira igikorwa kizoca gikurikira. Ibyo bibanza bimaze gutororokanywa bizobera mu yandikwa hazoca bigikorwa cyo kwandika abazokwitaba amatora. Abazokwitaba amatora nabo tuzokwandika abarundi batari bwa kwiza imyaka 18 mu mwaka wa 2025. Twandika abarundi bahungutse amatora yo mu 2025 yaheze hamwe n'abarundi batiyandikishije ku mvo zitandukanye. Ubutumwa rero hanini bwari ubwo twagomba rero dusabe abegwa n'iby'amatora umumwe wese kubimwerekeye aba aritegura kuko iminsi igenda ni ku rubanza rwegereza. Kuri ca kirangaminsi cy'ibikorwa bya seni niho tuzotangura kuza turemerera abazoja mu burezi bw'amatora icyo bita accreditation. Mugabo bene ayo matora aba ntabanduka yashikirijwe iracyari integura. Mu byagiye birashikirizwa n'ivyo nk'abantu ku mvo zitandukanye batazo bagifise amakarata y'itora yatakaye canke yononekaye, twavuze yuko abo tuzoba dufise ku rutonde rw'abatora bafise bakwije ibisabwa bazotora uburenganzira bwabo gutora buzokubahirizwa. Cyo kimwe n'abagendana n'ubumuga turagerageza kuborohereza, si abagendana ubumuga gusa n'abantu bageze mu zabukuru canke abapfasoni bibungenze, abo bose ku munsi w'itora turasaba bajye abakozi ba seni ku biro by'itora kubena abantu boborohereza.
Wakabani Prosper na ugwamiye arongo uyu mugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni mu gisata cy'indero. Amanota 37 niyo yafatiweko ku banyeshuri bazoja mu mwaka w'indwi wa shure nshingiro na 53% mu bazoja mu mashure y'indaro y'inyuma ya shure nshingiro. Ivyo bikaba vyatangajwe mu nama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu winondwe umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima avuga kandi ko iyo nama nshikiranganje yanaciye hirya no hino ibijanye n'umugambi wo kuronsa intebe amashure kuri kira Jerome Niyonzima avugira leta y'u Burundi
ikibonekeza nuko umugambi wo gukora intebe uri kuragenda neza kandi atangorane nini ziko ziribonekeza amakomine yose ari ku kivi ku buryo ihangiro ry'uko atamwana azosubira kwicara hasi izoshikirwa ku mezi make cyane ariko amakomine amwamwe aracyari inyuma mu gukora izo ntebe utugorane twoba twibonekeza hamwe hamwe muri uwo mugambi inama nshikiranganje yarashikirijwe urugero rw'amanota azofatirwa ko mu kibazo cya leta cyo kwinjira mu mwaka w'indwi ningera abanyeshure bazorungikwa mu mashure akurira ishure shingiro amanota yafatiwe ko muri uyu mwaka wa 2026 akaba ari 37% ayazofatirwa ko nayo mu kuja mu mashure akurira ishure shingiro afise uburaro nayo akaba ari 53%. Abanyeshuri babatwa batoye ikibazo cya leta bakaza bafise uburenganzira bwo guca baja mu ayo mashure y'uburaro akiga ku buntu. Umuntu mbere yo gutera intege abanyeshuri barushije abandi 15 ba mbere mu gihugu cyose nta mafaranga y'ishure n'ay'uburaro bazoriha muri uyu mwaka w'ishure wa 2026/2027 mu gihe bagiye kwiga mu mashure ya leta.
Tukiri mu gisata c'indero ishure bita Ecole Internationale do Gitega ryarahawe uruhusha rwo kubandanya ibikorwa byaryo umwaka w'ishure 2026 ushira 2027 nyuma yaho haheze iminsi iryo shure rihagaritse ibikorwa nk'uko twabashikirije mu makuru yacu umushikiranganji Adedu Ndero avuga ko basanze iryo shure ryahora rikora ridakurikije amategeko François Havyarimana yamenyesheje ko iryo shure ribwirizwa kurondera uruhusha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kurikira umushikiranganji w'Indero François Havyarimana
Ecole Internationale y'Igitega yari kwitunganya inyigisho zimwe za maternelle idafise uruhusha yariko itunganya inyigisho zo mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi idafise ivyo twita agrément urumva rero yuko Ecole Internationale y'Igitega iri kwirakora idakurikije amategeko ikindi tugiye kumenyesha ababijejwe barabe yuko koko izo nyubakwa kwari zayo koko canke ko ari nyubakwa za leta ariko ku nyungu y'ugwaruka usanzwe rwiga ku ishure twabahaye ico bita derogation kugira ngo bige muri uyu mwaka w'ishure ukurindira yuko baronka ibipapuro basavye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bakabona batarose ubwo rupapuro iyo shure izoca yugarwa uwundi ku mwaka w'ishure tugiye gutangura uheze ikindi kandi twayimenyesha nuko nubwo izoronka ubwo rupapuro ibwirizwa gufisaba mu bushikiranganji bw'indero uruhusha rwo kugurura iyindi shure ifise izina ritandukanye n'iryo rya Ecole Internationale kuko iryo shure rya Ecole Internationale ryari ryashinzwe n'abandi atarabura ariko bararitunganya mu mategeko rero mu bushikiranganji ishure ntigurwa kandi ishure ntihanahanwa ishure itunganywa n'uwayishinze wenyine
François Havyarimana akaba umushikiranganji w'Indero n'ubushakashatsi bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara rija kuri zone Bugarama riva ku ibarabara rikuru inimero zitatu Bujumbura Rumonge ni muri komine Muhuta intara ya Bujumbura baranegura ko iryo barabara rimeze nabi ibituma ingendo zitagenda neza abo banyagihugu basaba ko iryo barabara ryokogwa kugira boroherwe mu burongozi bwa zone bamenyesha ko byari bikogwa bitegekanijwe mu gusubiramo ibarabara rikuru ry'igihugu Arike Hatungimana na wabona ko abagira neza bo bishobora bogira ico baterereye ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Ni barabara ribonekamwe ibinogo n'amabuye menshi arimo yameze nk'asongoye amwakorokeramwo avuye ku misozi ibituma imiduga mito mito bitayorohera kuri camwo abaca babemeza ko iryo barabara rituma ingendo zitihuta
kubera imodoka turafise barabara rishobora kuba rigenda rirahita rikaza rigashika ngaha riva ku maga mugabo rikaza buhoro buhoro kubera ridakoze neza
Ikindi bashikiriza nuko n'imiduga ya ruse habaniha ishobora gushikana abagwayi ku yandi mavuriro bamaze kuremba.
Ambulance ari gihe ishobora kuza. Natoreye umuntu mugaweza gusanga yababaye. Kugira barabe ningene kumbure umuntu yobo. ingene yonyaruka kugira ngo akire akirekare
abo banyagihugu bagasaba ko iryo barabara ryokogwa
mu kongera mu katu kabige modufasha kugira ngo mudukorere n'ino barabara kugira ngo risike kuri kubera ahazoba arahagendwa
Uburongozi bwa zone Bugarama buremeza ico kibazo bukamenyesha ko bwari bufise umuhango ko rizokoregwa rimwe n'igihugu inomero zitatu bugasaba ko ubwo bishobora wese yofasha kugira ngo iryo barabara rishobore gukogwa
Leta yari yanditse mu migambi yuko rizokogwa muri Tabokonex ariko barakora iri barabara yerenetuwa ariko murabona ko ibikorwa byahagaze Kamwe retwo ntabwo dushigikira Muri ni barabara ikabanya bagendwa neza rigahita byo gufasha cyane.
Uyu munsi mukurindira kwiryo barabara rikogwa abanyagihugu nubagerageza kurikora bakoresheje amasuka mu gukuramo ibihomoka biva ku misozi bigwa muri iryo barabara.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu tuyabandanye igikorwa cyo kwandika amatongo mu ntara ya Butanyerera kigira intamba myi mu gihe abakozi ba komine bajeje yandika bibagora gushika ari ayo matongo kugira barangure ico gikorwa ikindi nuko nk'amatongo ari mu matati yatera ikibazo nayo nyene mu kwandikwa Mungendo abashinga mateka bagize mu gihe cy'akaruhuko mu kwezi kwa mukakaro babahanuye ko bokora ibishoboka byose kugira ayo matongo yandikwe ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu rigenga iyandikwa ry'amatongo gerekana ko amafaranga yagenewe ico gikorwa atangwa na komine ino nkuru tuyikesha Claria Kankundiye
Ukwandikisha amatongo mu ntara utanyerera birahura n'intambamyi nk'uko bivugwa n'umushinga mateka akomoka muri iyo ntara Nestor Musafiri yerekana nk'ingorane nko kubijanye n'amatongo ari mu matati
kubijanye no kwegeranya amatongo no kuyandikisha kugira ngo bifashe abarimyi barima binagabanye n'injyane z'amatongo zihari aho hose ni kugira ngo turonke iterambere rya bose niho bacu badushikiriza rero intambamye bahura baratubwira yuko hariho ibibazo bijanye n'amatongo ari mu matati ayo matongo bigoye kuyafatanya kuko haba hari ingingo ziyagenga igena koresha
ikindi kibazo nuko bakozi b'igisata cha komine kijeje kwandika ayo matongo bibagora kwiyunguruza gushika hari amatongo
ibijanye no kwandikisha amatongo baradushikirije intambamye bagira abacejwe kwandika amatongo mu makomine birabagora kwiyunguruza rimwe na rimwe mbere bagaca bagomba kwikora ku bene igihugu babasaba uburyo bwo kuyunguruza abene igihugu rero bagaca badebukirwa n'ico kibazo cyo kwandikisha amatongo
abashinga amateka batowe muri iyo ntara mu rugendo bahagiriye mu kwezi kw'indwi mu gihe cy'akaruhuko aha hari ivyo babahimirije
ariko aho twarabahimirije tubabwira tuti uko bigenda kose murabona yuko ari umugambi nyamukuru ukomeye kugira ngo dushobore gushikira ihangiro mu burimyi twiyemeje aho twarahavuganye ko nabo nyene turavugana tuti twipfuza yuko n'imiburiburi ibice 90% by'amatongo yoba yarandikishijwe kugira ngo uwo mugambi wo kurimira hamwe ushoboke kandi n'ayo matongo ave mu injyane yigukire bene yo bwego
Itegeko ry'umukuru w'igihugu ishiraho ivyiyandikwa ry'amatongo ryo muri Ruheshi 2016 gerekana ko amafaranga agenewe igikorwa cyo kwandika amatongo aja mu mafaranga komini koresha mu mwaka
Claria Kankundiye na urakoze mu gisata cy'akazi abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bo muri komine Mugere y'intara ya Bujumbura basaba ko kongerezwa amasaha bakora abo bakora ku kazi babisaba bafatiye kukuntu umutekano bo wifashe neza ico bemeza nuko aheze nuko baheza akazi kandi abiyunguruza bakiri benshi cyane cyane abaja mu mitumba ya komine Mugere uruganda rwacu ruhamagaye kuri telefone ubuyobozi bwa komine bwavuze ko buzoga ico buvuze mu makuru yacu yo hanyuma n'inkuru tubaza Olivier Kwizera
Uru ni urwamo ruri ku gituro cy'abagendesha amapikipiki muri komine Mugari ntara ya Bujumbura aba bakoresha ibyo byuma berekana ko ubu hari umutekano ariko gusaba ko hokongererezwa amasaha yo gukora
umutekano kweri ubu nta mutari idoga kweri kukijanye n'umutekano w'ibarabara bari twasabye ko botwongera kugera nka saa tatu baza
harye dutaha abantu uruza n'uruza ari gwishimye ibarabara tukabona niko bavuga ati bruma abantu bariko barahotegwa cyane usibye twebwe ko twebwe ururo warose uruburwa wabutse mbuga bugasanga ngahamwe barabara abantu barahari beshi bariko biyunguruza cyabitsa ko dutaha abantu basanga ngaho gasanga ko biragorana ngane bataha
bamwe mu biyunguruza bavuga ko gushika isaha zitatu z'ijoro baba bakiri baraba aha rero basigura ko bisanga babuze kibunguruza kandi baba barushe mu gihe batarashika iyo baje Urongo yabunguruza abantu hakoresheje amapikipiki ngaho muri commune Mugera abona ko kongerereza amasaha yo gukora kuri abo bunguruza abantu hari nkene Felix Habyarimana yemeza ko amaze kubona hagati y'isaha 12 n'isaha 3 z'ijoro haba hakibonekeza biyunguruza muri kino giye kwiyunguruza bitoroshe kubera ubukene bw'igito Felix Habyarimana agasaba ko abajeje intwaro cyo kimwe n'abajeje umutekano bogere cyo bafashije
uravye abiyunguruza naha hantu dukorera na hantu uvuyeho ucushikira imitumba miremire aho hari abantu bakorera ubuzino ngo bagataha muri iyo mitumba rero abo bantu keshi ari gihe baburi moto bivanye n'amasaha baduhaye ntarengwa kuko baduhaye amasaha ya saa moya abantu rero gacha basanga twamaze gutaha gacha baduka n'amaguru barushe bapfuye ku kazi kandi barushe rero twosaba yuko byukuri amasaha yo kongereza amasaha bakageza atatu kugira ngo dufashe abo bantu kubunguruza bariko baracaha mu ngo zabo
twakuye kuri telefone ubuyobozi bwa commune Mugere kugira ubwire cyo bivuze ko yatwemereye kazogire cyo bivuze ko makuru yacu yo hanyuma amakuru twahawe nabunguruza abantu muri commune Mugere ntara Bujumbura avuga ko isantu harengwa yo gukora ari gushika isaha 12 z'umugoroba iyo ngingo yafashe kuva mu mwaka wa 2022 mu gihugu cyose kumva z'umutekano gushika ubu hari ibice bimwe bimwe byo mu gihugu hamaze kongerezwa amasaha yo gukora kuri uwo mugunguruza abantu
urakoze Olivier Kwizera gushika ubu hari abatararonswa amafaranga yabo bakoreye mu ihiganwa ry'umwigeme w'akaranga kandi aciye ubwenge riheruka ishyirahamwe ryateguye ibyo birori rivuga ko vyavuye ku buryo bwegeranijwe bwakeshe ariko ubuyobozi ujeje by'ingenzi mu Burundi busaba abatunganya mwe n'ivyo birori gutunganiriza bose ni mu gihe yagiye gutunganywa ihiganwa ryo gutora umwigeme w'akaranga kandi aciye ubwenge asubirira wahahora mu mezi atatu ari imbere ni ukuvuga kuva kwa 28 ku kwezi kwa Myandagaro gushika kwa 12 Kigarama umwaka w'2026 ino nkuru tuyibaza Dieudonné niyo yanzigamiye
Ima mungorana yaranze gutora umukobwa w'akaranga kandi aciye ubwenge bita Miss Burundi muri uyu mwaka nijanye nike hajye uburyo ryatumye hari bikogwa bitaranguwe uko byari byatekanijwe urongo ishiramwe ry'abakenyezi ari naryo ritegura ivyo birori ingomage avuga nka bamwe mu bafashije mu itunganya ry'ivyo birori aho gushika ubu batarahembwa Rosaline Kamaliza amensha ko ibice 85% kwijana bigiye kurihwa
byavanye n'uburyo bwegeranyijwe ariko nkavuga ko twavuye turonka abantu babidufashamo ubu tukaba turiko turabitunganya navuze ko ibice 85%
ariko uyo muyobozi anegura abakoresheje abo bigeme bato uwo mwaka ku nyungu zabo akemeza ko ivyo iryo shirahamwe rizobandanya ribikurikirana kugira ngo ihiganwa ryimirije ntirize rihure n'izo ngorane
turanegura kandi uyu munsi abantu bagasuka abatowe mu kubaburanuza ngo ntibarangure ico bemereye abarundi izuba rito ahubwo bakabahimiriza
ubuyobozi mu byo bujejwe harimo ingenzi bwo uzaba batunganije ivyo birori gutunganiriza bose George Nikiza yaserukiye ubwo buyobozi avuga ko abo babwirizwa gushira mu ngiro ivyo biyemeje
tubasaba yuko igihe baba bemeye yuko tufata umugongo iki gikorwa kudashira mu ngiro ivyo bemeye arwohemuka
Ihiganwa Miss Burundi ry'umwaka w'2026 kwiyandikisha bikazotangura hagati y'amagenekerezo ya 29 kuno kwezi gushika kwa 28 ukwezi kwa Nyakanga no mwaka wa 12 Kigarama uyu mwaka nyene hakazocamenyekana watoye nk'umwigeme w'akaranga kandi aciye ubwenge
Radio Indondi Culture inkuru y'imicukama
ngamaze kuvyumva ubonaho numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatano uno munsi tuvuga ibungabungwa ry'imfungurwa zatunze abarundi bo hambere dushimikira kukungena ibintu byifashe mu gihe c'iterambere rya none Mutohoji, Momicho na Karanga, Zimbere ya Kahise, Laurent Hakizimana, asigura ko izo mfungurwa zishobora kwemegwa ha ariko ntizemegwa handi kubera kugendereza. Ikibabaje mu gihe cya none kubwiwe nuko hari zimwe ziriko zirahonyangwa n'ibikorwa by'abantu. Ino nkuru y'imico kama tubasubiriyemo mukaba mwishikirizwa na Norisi Nduwimana.
Ni mfungurwa zishobora kwemegwa ha ariko ntizemegwa handi yisunzwe imico n'imigenzo canke biciye mu kugendereza nkuko twabibabwiye mu nkuru imico kama yaheruka. Mutojira Ureni Hakizimana hati gihambaye nuko muri Kahise n'imbere ya Kahise bibigizwe n'ibimera hamwe n'ibikoko byatunze Abarundi.
Niko twakuze, niko twarezwe, niko basokuru bari babayeho. Turiko tuvuga mu Burundi ushobora gusanga hariya mu Rutana hari ivyo barya muri Buhumuza batarya, cyangwa ugasanga hari ivyo barya mu bindi bihugu gumuho muri Kongo n'ahandi byo bifugasanga ntitubifungura cyangwa barabifungura. Nka karorero mu Burundi kirazira kugimbwa kugabo sinibaza ko mu bihugu byose kizira kugimbwa. Rero bivanye n'umuco w'abantu canke imigenzo y'abantu hari bikoko bimwe barya n'ibindi batarya.
Mu gihe cyano nariko izo mfungurwa zirarembye kubera ibikorwa by'abantu naho nizikizigamwe zitabuze. Mutohoji Hakizimana hatanga karorero kubisigaye mu ntara nshasha ya Buhumuza.
Zifungurwa kama hari aho zikiri ahandi zirarembye nko muri Buhumuza gye narazibonye zitari cyangwa ugasanga ibiringa ahandi kuri uyu mutumba kundi mutumba nta biriko kubera abantu bahashwaye bariko barahubaka bahaba n'acyo cyatumye duje gukora ubushakashatsi
kubera kamariza imfungurwa zoba zaragize ku magara yabo hambere ugona kwazo gushobora kuba uruhombo rudasanzwe hamwe ibintu byo bandanya uko biri niko yabikoze kwa matohoza bibona
no gutakaza imisho y'Abarundi kubera izifungurwa ndetse ko zafasha ku magara y'abantu mu gukinga indwara zimwe zimwe kuko wasanga zirimo ingaburo zigizwe n'utwatsi two mu ishyamba n'udukoko two mu ishyamba nyine twatororoye natwe utwatsi two mu ishyamba bigatuma umubiri w'umuntu ubironkamo ingaburo. Hariho urundi ruhande naho usanga twatakaje kuko ivyo bikoko cyangwa izo mfungurwa twarabikoresha no mu mico n'imigenzo ijyanye no gusenga ibindi ugasanga bikora mu mico ijyanye n'uburimyi mico ijyanye n'iminsi mikuru itandukanye bigatuma Abarundi tunywana tukagira icyo dutinya n'icyo twubaha
kubera ikino n'ibyo bimena n'ibikoko kuva muri Kahise n'imbere ya Kahise byamye byikogwa ko n'umuntu imbere y'ibindi biremwa na Ureni Hakizimana.
Sinzi ko noca wa mugani ngo karuta kandi karakamira umuntu nyene ku isi ko yahabaye afise amanyama gusumba ibindi bikoko cyangwa afise ubwenge n'amayeri asumbye ibindi bikoko mu byaremwe biri ku isi. Umuntu yahabaye asumbye amayeri ibindi cyangwa n'ubwenge arabijya. Niyo ugiye mu ishyamba usanga hari ibikoko bibayeho kubera ibindi n'umuntu nawe abayeho arya ibindi biremwa kuko nabijya byatsi turya nabyo n'ibiremwa.
Turetse ibyo bigeramiwe n'ibikorwa by'abantu ahantu hariya mu gihugu ukugaruka kuri bimwe muri ibyo bifungurwa kugaragara ubu mu gihugu nko ku munsi mukuru wahariwe amakomine mu Burundi nako gushobora kumwizera kwizigamwa ryabyo ariko mutohoja bona ko hakwicigwa cimbitse cingene byo bungabungwa gutyo bibandanye bifasha abantu bafatwa nk'abaganzi ibindi binyabuzima ku isi.
Ivyo twatohoje ivyo mwadutumye
ano makuru tuyasozerere ku nkuru zijanye n'intwari bereye hadyo indundi kirito yabateguri ifatikaneje n'ishiramwe ra Benevolentia bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko batinya kujana kwa muganga wagiriye isanganya kwibarabara ataho bamuzi kugutinya ko bosabwa amafaranga yo kumuvuza cyangwa ubundi buryo bwo kumukurikirana. Hari n'abandi ariko bavuga ko bo bajana kwa muganga kubera umutima w'urukundo bamwe mu barongo ya mavuriro ariko bavuga ko uwagize isanganya ryo kwibarabara bamuvura amafaranga bakayasaba mu nyuma nk'uko itegeko ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubitegekanya Egide Nahayo.
Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko batinya kujana kwa muganga uwo babonye agiriye isanganya mu ibarabara kugutinya gusabwa kugwazwa agize isanganya cyangwa ubundi buryo bwose bw'amafaranga. Uyu numwe muri abo banyagihugu wo mu gisagara cha Bujumbura.
Hari gushaka kujana kwa muganga muri kwa muganga agacaba kubarira ngo umuntu ngo ni wa mugonze bitinjije ikintu cyamubanza kukubata kandi abo batari wa mugonze acaba kureba ko ari amafaranga ateza kubanza kuriho cyangwa na bamutora kumukura mu modoka yiwe wabihonyera mukura mu modoka ruko ari amafaranga anje kuriho tinye atari kenshi dushaka kwemera gutaha twa abantu bonye tubarabara batari kumwe n'ababo sinja kubibesha birabije
birashika. Abandi nabo bavuga ko babonye uwagize isanganya bamujana kwa muganga kubera impuhwe
amutwara kuko wambaye umubiri ibyo umukitiye na wewe bishobora gushikira canke abawe uko biri kose urabikora nk'umwana w'umuntu gazi icyumara w'umuntu amaze
yana umutwara kwa muganga bera hari gihe hashobora gucasa ubwo nyene wahashitse aha bukoze amakosa imbere y'Imana uko aciyafa tamutwaye kwa muganga tumutwaye kwa muganga nubwo bavuga ati wowe bamugonze ubona muri hera mahera urashobora kwisigura
none abagize isanganya ryo mu ibarabara bafashwa gute bajanye kwa muganga muganga Vianne Ndayishimiye arongoye ibitaro Prince Regent Charles vy'u Bujumbura
mwese tumufasha bivanye n'uburemere bw'isanganya yagize no kuvuga ko hari byo dushobora gukorera kuko nabwo kwihajya mu yakiriro rya urgence hari n'abandi usanga bakeneye kuja muri block operatoire bose turabatunganiriza n'ugize ingorane yo kuriha ntarindira nibukebuke agaheza akatohoza yatoye ubwenge akatubwira ati muhira naha 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 twabigenze ukunuku nuku mugabo yavuwe ntawo tinyereye kujana umuntu kwa muganga nta n'umwe dose tuvuga ngo ko amuzanye cumurihira ejo nta ntibishoboka
kuva muri 2019 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwafashe ingingo itegeka abarongoye amavuriro kwakira no kuvura indembe zagiriye amasanganya mu ibarabara atamafaranga y'ibanze arinze gusabwa ariyo caution mu rurimi rw'igifaransa mu kiringo cy'amasaha 48 no kuvuga iminsi ibiri nk'uko biri mu rwandiko ubwo bushikiranganje bwandikiye abarongoye amavuriro kwa 8 ruhuhu mu mwaka hagataho icurongoye ibitaro Prince Regent Charles vy'u Bujumbura ashikiriza nuko mu kiringo uyagize isanganya abari ko aravugwa barondera umwidondoro wiwe kugira heze aze kubandanya kurikiranirwa hafi kwa muganga nabiwe
Ejide nahayo nayo kuva hafashwe ingingo yo kwigisha ku buntu abana bo mu ishure nshingiro mwaka w'2005 abavyeyi bamwe bavuga ko amashure asaba intererano nabo bafise amikoro make abandi bakabona ko hari abayobozi bamwe bikika mukiza bagasaba amafaranga adasiguritse basaba ko hamwe ubushikiranganje bw'indero ngo shinga itegeko ribitunganya ho bumwikeko muke kuneza ibibondo Jerome Dereiman
kuva mu mwaka w'2005 ushira umwaka w'2006 Leta y'u Burundi yarashinze politike yo kwigisha ku buntu abana bo mu mashure y'intango kuva mu mwaka w'2012 iyo politike iraguka gushika ku gice cya gatatu n'icya kane cy'ishure shingiro n'ingingo yashimwe n'abarundi na cyane cyane abafise amikoro make ariko rero uburyo bijyana ntibwakurikiye neza amashure atari make yavuye asanga ategerezwa gusaba intererano y'ababyeyi Nkuko Fabrice Sengiyumva arongoye ishure shingiro rya Kinama abivuga
mu gihe ishure ubona yuko hari utwo ikeneye kandi atakundi wibugende icyo dukorana na komite y'ababyeyi tukatubereka icyo dukeneye gukora byose kugira ngo ishuri ibeho hama komite ishingwa shure ikabyiga tureka dusaba ababyeyi bikunda badufashe amafaranga yo twumvikanye rero komite ishingwa shure igizwe n'ababyeyi igizwe n'abigisha mbere igizwe n'abanyeshuri n'abanyeshuri barimwo kandi tubijana mu nama ya bose y'ababyeyi Nyina yo cyabyeyi ivyemeje turaheza tukarenza ko ababyeyi batwemereye
naho biruko ababyeyi twabajije mu gisagara cha Bujumbura nabo mu ntara ya Butanyerera mu Kayanza bavuga ko abavisa amikoro make biheza bikabagora kuronka iyo ntererano abandi bakabona ko ari ingingo ibereye ku neza y'ibibondo byabo mu gihe hari n'abandi bavuga ko abayobozi bamwe bahavuye babiboneramwo kurihisha ku ruyeri amahera y'ishure nk'uko byahora
hari igihe usanga bayatumye umwana umubyeyi atayafise ukaca usanga biratugoye
iyo ngingo jewe n'ukuri ntacyo byoba byononye bavuze ati bagure inzugi bimbisha amatwareti none iyo fingingo nziza
abajeteri bamwe gucusanga bikikamukiza mukurondera rya minivari ya kera byo bavuze benshi cyaduka mama
umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kinama ati nererano basaba ababyeyi samahera yo kubika canke gukoresha ibikorwa bya misi yose by'ishure ariko arayo gukoresha ikintu gikenewe ubwo nyene uwo ari we wese ashobora kuraba ingene yakoreshejwe
amafaranga yo kubika n'amafaranga usanga usaba ababyeyi ari destine ku icyo kintu ushaka gukora nyene gusa ni kintu umuntu ashaka gukora kandi kibone kandi kikigwa
mu kiganiro umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ukwezi guheze agira ati mu mashuri shingiro yigenga itegeko ryarashe yashikirijwe inama shikiranganje kugira ngo ababyeyi ntibasabwe amafaranga avuna ico naco arisha barongoye amashuri ya leta afise amikoro make nk'amashuri menshi nshingiro asaba kuko aronswa uburyo buke cyane.
Arakoze Jerome Ndereimana ari nano duce tugarukiriza ano makuru yo kuri uyu wa gatano nabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi yakoze Matiyo abona Yesu yari kwatuma amajwi bashikira aya makuru mwari komeje kwitwa na Kristo ari Ndereimana muranigwe mu banyo no mu vyanyu murakoze.